Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Ndabaramukije nshuti namwe bakunze muteza abira makuru mwateguriwe n'uruganda yaga kwa Rino Genekerezo. Ijwi mwumva ni Yodeta Nibizi mbipfurije ikaze. Duhera amakuru yacu mu Rusenda. Impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda zarifatanije n'amakungu kuri uno wa 21 Nyakanga mu guhimbaza ku nshuro ya 52 umunsi wahariwe amahoro. Ibyo birori byatunganijwe n'ishyirahamwe Save H ku Kivugo, munyeshuri w'impunzi y'umurundi n'umukongomani ku kiyago gishika gifatiye ku mahoro mu kurwanya ikubagurwa rifatiye ku gitsina mu bigo by'amashuri. Inama mpuzabikorwa by'amashyirahamwe akorana na HCR yarakoranye kuri uno wa 19 Nyakanga uno mwaka mu ikambi ya Rusenda. Iyo nama yahuje HCR amashyirahamwe bikorana hamwe n'abaserukira impunzi. Ibyavugiwe muri iyo nama tubibaza Itangishaka Eric yimenyereza mu ruganda yaga.
Ikibazo cy'umutekano igipolisi gicungera ikambi cyaramenyesheje yuko muri rusange umutekano wifashe neza. Mu by'imibano igabugwa gifungurwa z'ukwezi kwa Nyakanga waserukiye pamu muri iyo nama yaramenyesheje yuko mu minsi za iryo gabugwa rizoba. Kwigabugwa ry'ibikoresho by'isuku ku bamama n'abigeme bamaze kugera mu myaka y'ibihe, Aidesi yamenyesheje yuko iryo gabugwa rizoba mu kwezi kwa gitugutu kuza. Mu bijyanye no kwiyungunganya, ishyirahamwe ADRA yaramenyesheje yuko icyumviro cyashikirijwe n'abarongoye ikambi kijyanye no kugurisha ibikoresho byo kuroba amafaranga avuye mu gakoreshwa mu wundi mugambi yuko icyo cyumviro kidashoboka. Muri icyo gisata nyine cyo kwiyungunganya, CNL na IDES baragabisha amashyirahamwe akora ibizuku yitwara nabi imbere y'abakozi bakora mu mashyirahamwe yuko ashobora kuzohagarika. Mu bijyanye n'indero, ishyirahamwe Action Aid rijejwe indero riramenyesha yuko iyandikwa ry'abanyeshuri bashasha n'abakera yuko ribandaye. Riremeza kandi yuko ikibazo cy'abanyeshuri biga kuri iteme y'inundu mu mwaka wa mbere, wa kabiri n'uwa gatatu ko kitaratorerwa inyishu irama. Ku bijyanye n'igabugwa ry'ibikoresho by'ishuri ku bamaze kwiyandikisha, Action Aid imenyesha yuko icyo gikorwa kizotangura muri gitugutu. Mu bijyanye n'inyubako, ARD yaramenyesheje yuko yamaze kurangiza igikorwa cyo gusasuma amazu yose akenewe gusubirwamo n'ukubakwa. ARD imenyesha yuko HCR ariyo isigaje gutanga ubufasha bwo gutangiza icyo gikorwa. Mu bijyanye n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina, amazu atanu yo kumvirizamo ababa bahuye n'icyo kibazo agiye kubakwa mu ikambi yose ya Rusenda ko bimenyeshwa na Orcha de Olan. Mumera, Aidesi yemeye gukurikirana ibikoresho vya Kereberf bibiswe mu bubiko bwa HCR imbere yuko bizoca bihabwa Kereberf yo mu ikambi. Itangishaka Eric mu ikambi ya Rusenda.
Impunzi zo mu ikambi ya Rusenda zirahagaritswe umutima n'itasura ry'imvura mu karere iyo kambi herereyemo. Iyo mvura yatanguye kugwa ku igenekerezo rya 16 Nyakanga yaje nabi kuko yabomoye amazu arenga 20 mu iyo kambi. Si ibyo gusa, n'ibikorwa byo gusanura amazu y'impunzi ashaje ntibiratangira. Inkuru ya Maria Karori nini na hazwe.
Imvura y'agatasi y'umwaka wa 2019 yatanguye kugwa icese mu karere iyo kambi herereyemo kuva ku munsi wa mbere igenekerezo rya 16 Nyakanga umwaka wa 2019. Ku ikubitiro amazu arenga 20 yarabomotse ayandi araguruka biturutse ku kivura cinsi n'igihuhusi cyari muri iyo mvura y'agatasi. Iruhande y'ibyo imiryango 2000 niyo mu iyo kambi ntigira hehe kumusa kuko amazu yayo ashaje. Uyitwaye aza akavuga ko imvura iguye mu ijoro acarara abahagaze be nabiwe, agasaba atakambira ishyirahamwe HCR gufata mu minwe icyo kibazo.
Ayo nabi cyane kuko iyi mvura kuvitasuye iguye tuca duhagarara tukavuga ko twifata n'imiryango yacu. Igituma tubura amahoro ni uko inzu zacu zishaje cyane, HCR ikaba yari yatwemereye yuko izo dusanurira. Rero twasaba ko yokora ibishoboka byose ishyirahamwe ARD rikaza kudusanurira. Tubona n'ukuntu banditse inzu zizosanurwa umengo biteye amakenga banditse inzu imwe imwe kandi tubona zose zishaje.
Si ibyo gusa kuko havuga ububizwe ko uno munsi hari impunzi nyinshi ziba mu mazu rusange ihangare mbese no mu tuzu tudandarizwamo inzoga utubare nk'uko byemezwa n'impunzi yo mu iyo kambi.
Amazu nka yose ibisakazo vyaraheze kwebwe umvyeyi wacu nta wundi ruceza amashini hasi aho turindiye abubatse bose ziruko ntari misaka na kintu kimwe bararonka ika imvura yagisongera isibi hari izagurutse n'idasakaye zimwe z'imbere zarana bomotse n'ukuri w'abantu menshi tubuza dushirana yatumira tubaye mu buzima budasanzwe hari abantu sanga ariko bararana nabo batararanye mbere hari n'abazi gusubira mu mahangare ikarona bafashe ingingo yo kujya kuryama mu bubare hariya mu isoko kubera kubura aho barara kubera ingorane z'uburaro buri bisakazo inzu ngorane nyamukuru ziri usa no kuri hasere nk'umubyeyi kuri ibishoboka byose no kuri gerageze irabe ntirindire ko tubambaza kandi tugatuduhenukira ko irabe n'ukuri igerageze mu buryo bwose butoyo bifise idusakarira amazi
umukuru w'ikambi ya Rusendo umushinga na Fortino Nibizi atera kamabarongo ngo bihangane kuko icyo kibazo kizwe akanaho murizo mpunzi kuri icyo kibazo kigiye gutomurindigunyisha muri kazoza niyo atavuga umunsi cyangwa isaha mu miryango irenga 1200 bamwe ikambi ya Rusenda irenga 2000 ntibarizwa mu mazu yasohokeyemo uko amazu yayo yabomotse ikiburu buryo bwo kuyasanuza ikijya gushumbira mu babanye nini nazwe Maria Karori mu ikambi ya Rusenda
ibikorwa byo kugisha ibitiba byo kororera mu inzuki byarasubiye gutangura muri site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe ibyo kwa bifashwe mu mugongo n'ishira hamwe kimuntu wo cyaje birangurwa n'igwaruka 200 rufise ubumuga butandukanye kuva ico gikorwa gitanguye kuva mu ntango za kuno kwezi kwa nyakanga ibitiba bitari bike biramaze kugishwa inkuru ya Mihari Kodo twumva mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana
muri site Murongwe basubiye gukora imizinga kugira borore inzuki ibyo ni kubera borohereze impunzi z'abarundi n'abasangwa ngo bafungure ubuki muri ako gace ico kwa kirangurwa rukwa bimunzi 200 bigishijwe kandi rushigikirwa n'ishiramwe World Child Holland Sadiki Ndikumana arongoye ubwo rwaruka yatumesheje ko ico gikorwa cyatanguye muri nyakanga umwaka uheze bari barakoze imizinga 5 ya kijambere iyo mizinga irimo inzuki bazokora yindi mizinga 5 inzuki zoshiramwe ubuki imurongwe mu karere ka Fizi bari kuronka ubuki mu ntango z'uyu mwaka ariko barabuze bitewe n'imizinga yubatswe nabi ubu barose umufundi mushasha yarongitswe n'ishirahamwe World Child Holland byose bigenda neza bivugwa na Sadiki Ndikumana umuzi barundi n'abasangwa barakeza ishirahamwe World Child Holland ko yigishije ubwo rwaruka uko boronka ubuki ubuki ni igifungurwa gikenye muri ico gice c'igihugu kandi ababukoresha ni benshi byo soko nyene yemeje ko inyuma y'amezi 6 bategerezwa kwimbura ubuki buzoba bubaye ubwa mbere
impunzi zo mu ikambi ya Rusenda ziriruhutsa kuva kwa 17 nyakanga uno mwaka izo mpunzi ziriko ziraroswa amasabuni yo kumesura n'ishirahamwe IDS inyuma y'amezi hafi 5 batazironkejwe impunzi zo muri iyo kandi zirakenguruka niyo zivuga ku isabuni bahawe zidakomeye
mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungu ngiya kaburungu info ku rubuga rwa Facebook ni ongea kuri Twitter ni @ ongea yaga na kuri SoundCloud ni ongea agakwego yaga agakwego internews
murongwe no mu Rusenda abagenda n'ubumuga abagize mu zabukuru hamwe n'impunyi bararonkejwe ifashanyo y'ivyambagwa ku magenekerezo ya 1920 nyakanga iyo fashanyo itanzwe inyuma y'iminsi mike gusa isigaye amakungu ahimbaje ku igenekerezo rya mbere Gitugutu umunsi wahariwe abageze mu zabukuru
umviriza ikiganiro yaga kuri Mama Reji Bukavu Flash FM na Radio Communautaire de Kamanyola ikamanyola isange ni kuri Radio Rural de Sange ikiriba ni Radio Kiliba Ondes uvira ni Radio Message du Peuple Radio Ngoma ya Amani y'Irusenda ni Baraka Radio Mungano Ifizi nayo minembwe ni kuri Radio Tungane
ukurangiza amazi arimo krore nyinshi ashobora gutera indwara ya kanseri abayakoresha ibi byemejwe n'umupfasoni Mariama arongoye igisata cy'amazi muri Hasel Ibaraka hariko hasozegwa amatohoza kungena impunzi zo mu ikambi ya Rusenda no muri site ya Murongwe ziroswa amazi kuva ku igenekerezo rya 9 kugeza ku rya 20 nyakanga abatohoza 10 banyuze mu izo kambi biyagira n'impunzi kuri icyo kibazo amakuru twabateguriye n'aharangiriye mwateguriwe na Maria Karoli n'ahazwe na Hassan Shabani bayobowe na Emmanuel Ntirampeba Theodeta n'ibizi na yabashikirije mbifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu gira amahoro y'Imana yadahoka nk'inyabutongo agahwana